iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu munsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kw'indwi mwaka 2018. Muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio 5 mu Burundi. Turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19 na metero 22. Muratwumvira kandi no kuri Facebook Live ni wezit, ni adresse yacu ni VOA radio yacu. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio nshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kazi mwese rero mu biganiro vyo kuri no saha.
Umwana yize ishure ry'imyuga akagiga neza aheza ari nico ashora kwimarira. Harimo akarusho rero kugira ngo mwigeme yashikiwe n'izo ngorane aronse ishure yiga mu ry'imyuga riri n'akarusho gusumba kubandanya mu bisata bijye tumenyereye.
Uyo ni Edouard Juma avugira ubushikiranganje bw'indero yemeza ko kubona abakobwa batwaye inda bazoca bagira bazoca biga mu mashure y'imyuga arakarusho bagiriwe n'ubwo bushikiranganje.
Bavuze yuko batazosa mashuri yisumbuye mugabo bazoca bagenda mashuri y'imyuga utumenga amashuri y'imyuga ibaye ikuburiro.
Ubona we ni Emmanuel Mashandari arongoye sendika y'abigisha avuga ko iyo ngingo itumviriwe neza akamenyesha ko amashuri y'imyuga azoba ateshejwe agaciro. Iyo nkuru rero n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Tuhere mu Burundi makuru avugwa mu karere. Umuntu umwe yarayishwe abagera kuri babiri barakomereka cyane n'abantu bataramenye barakomerekeshwa n'abanyu bataramenyekana bitwaje inkoho baraye bateye ku mutumba Gwisuri wo muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo. Abateye bagiye batwaye amafaranga ataramenyekana igitigiri hamwe n'impuzu z'ibitenge kubera babona ko umutekano udakwiye. Abacuruzi bo ku gasoko ka Gwisuri bavuga ko bagiye kubura umwidegembyo mu kazi kabo. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Aho haraye hatewe hari agasoko gahurira ko abanyagihugu benshi bo ku mutumba wa Gwisuri mu masaha yo ku mugoroba. Hari amabutike n'ubunywero butandukanye. Igihe hategwa benshi mu bateramira ntibari bwatahuke. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri abanyagihugu bari bahateraniye ari benshi kuraba cyangwa kubaza ivyaraye bibaye. Uyu numwe mu bari mu kibanza cyashikiyemwo abateye.
Ari nka saa moya n'iminota 20 niho haza abantu umwe yambaye ikoti hamaze gushika yinjiye ahantu je narindi harahantu mu icere. Hanyuma aravuga ati mwese hasi. Hamwe mu boss yarahari yafashe ikidomora aramutera. Amaze kumutera icyo kidomore aracepa ashabwira uwo hanze tirasa acararasa. Amaze kurasa uwo wundi yabandanije yinjira ashanyana kuzimya itara yari hejuru yiwanje. Je ndiyumvira ati aha hantu bajya batwice itara bamaze kurizimya. Naciye ntira ikidaje umuntu yari iruhande yiwanje naciye sohoka icafata umwe yarafise inkoho kandi mukubita cyandiro kahanda bandanye bacabandanya barasa baguma barasa
barashinga kanga
uwa barashe nk'icorozera nka 12
naho vyashitse bakabakuramwo umuntu abagera kuri babiri bagakomereka. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Gwisuri baremeza ko vyabuze bagerageje kwigwanira.
Harimo umuntu ariko aranywera mwako kabare asohotse ashoramunsa asharata uwundi nawe akaranywera mwaka kabare nawe asohotse ashamurasa ubwo mwivi nawe acaragwa bakoze twamaze kugenda ariko yarakomye induruti nyabura nyaruka ni babiri babiri tubakubite ntibabiri gusa ni munyaruke ahubwo baratwishe baje kurasa no gutera amafaranga bace bigira nta kindi baragejeje ko
gerageje kuraba abantu babiri bonyene. Umwe yarafise inkoho n'uwo yarafise ikintu kifera bito yinjiranye injiye ndani. Uwo mu boss baramwije amafaranga n'ibitenge barakurayo n'ibintu byari bihari inzoga n'ibindi byose baravyiga. Ibindi vyononekaye n'uwo barayebishe baramurasharacikana arashikayo n'uyundi umwe babiri barashe barakomereka n'uwo mu boss yarakomeretse biteye ubwoba no bari mu bitaro.
Mwansi Hermenegilde arongoye umutumba wa Gwisuri aremeza ko abanyagihugu arongoye bagwanye rugabo barahava baraneshwa.
Twebwe twaragerageje kugira ngo tume nk'abaterera tume nk'abavuze nduru cyane ngaha ariko kubera ko amasasu yarashwe ari menshi umbe batuganjije kuko barashe inshuro 13 twara toye ibiporoporo 9 by'insoro komanda twari mwenze
abacururiza kuri ako gasoko bavuga ko bagiye gukorera kubwoba abahasumira canke abahateramira bakavuga ko bagiye kugabanya amasaha yo guterama
twe ntabwo namwe twatandaza bimeze neza kuko ntitworohe wumve ko umutekano wacu udakwiye yabo kwiye nkabo bantu wumve ko bari babiri ntabwo namwe bari kuturasa ngo bahindukire batujyana ari babiri bonyine nico dosura kudandaza kumwindegeme yaba nabantu babakire bacu badushore n'ubu ntibadosubira kutwitaho kuko saa 10 bose twabitaje gusigaga twenye n'umbe ntidosura kudandaza
umve ntibizakunda umuntu azoza rakerebwa cataha hakirikare urumve ntibobona nk'ibyo bibaye muri samoya hanyuma ngo ubu kigeza samoya uri ngaho hantu urumve waca yumvira ko nubundi bisubira kugaruka
aho twashika kuri uyo mutumba mu masaha yo mu gitondo umukuru mutumba gwisuri yabwiye ijwi rya Amerika ko bakirondera abateye
ubu utubwo turafatanya n'abajije umutekano wo hejuru baje neje badufashije kugira badufashe kuraba inzira abo bantu bazananye niyo bajananye ariko twabonye ko mengo bo bagiye baca ku hezo itanyaga tuvu hariya mugabo nta kintu kimwe turamenyamo
kumuhinga mu wuyu wa kabiri Jean Baptiste Kwizera umustantire wa komine Vumbi yabwiye ijwi rya Amerika ko umuntu umwe yikekwa amaze gufatwa kumva za matohoze asaba abanyagihugu ko umutekano bo ugira uwabo mukuru w'icungerera uko bari basanzwe abanyagihugu barasabwa kandi kudoma urutoke ku bantu batamenyereye kubona muri ako karere batewe naho bagatabaza n'ingoga ababijeje kugira babatabare kare icyo gitero cyabitwaje inkoho imwe kije gikurikira ibindi bibiri byabaye mu bibanza bitandukanye mu ntara ya Kirundo buca ari ku munsi wa gatandatu mu ndwiheze kimwe cyahitanye ubuzima bw'umunyagihugu uwundi arakomereka ku mutumba wa mwenye muri komine ya Kirundo uwundi nawe akomerekera mu cyabereye ku mugwa mukuru wa komine Bugabira uwo munsi nyene muri ibyo bibanza byose hakoreshejwe inkoho ubusuma bukavugwa ko aribwo bwo babwari nyuma y'ivyo bitero mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru amashuri yisumbuye ya Kanembwe ya kabiri haravugwaho ivangura chanke amacakubiri mu banyeshuri bahiga bamwe bakanka kwicarana no gusangira na bagenzi babo bita ko badahuje ubwoko inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana
Abanyeshuri batandatu barimo abakobwa bane n'abahungu babiri nibo bashyizwe ku rutonde nk'abayoboye abandi mu ivangura rishingiye ku moko aba bose bari mu kigero cy'imyaka 16 gusubiza hasi biga mu kiciro rusange kuri iri shuri rya Kanembwe ya kabiri ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko batangiye banga kujya gusangira n'abandi ariko babazwe impamvu bamwe bakavuga ko babikora bagamije kwigiriza abandi bakavuga ko bari iwabo ibintu ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko ari bishya umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri iri shuri avuga ko mu gihe abarimu babashyiraga mu matsinda ngo bakore imyitozo bamwe muri bo bagiye bahaguruka bakivana mu matsinda bashyizwemo bavuga ko badashaka kwicarana nabo bita ko badahuje ubwoko bikazamura umwuka mubi mu kigo ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanzarwe bwahise bufata icyemezo cyo kubabwirukanya abo banyeshuri batandatu kugira ngo uwo mwuka mubi udakomeza gukwira no mu bandi cyakora aba banyeshuri basobanura ko batigeze bamenyeshwa icyo birukaniwe amaze icyumweru batiga
kwa kabiri bakoze inama rangije rero aravuga igitifu aravuga ngo tuzasubira ku ishuri ariko tuvuye ku murenge tuvuye kuvugana nawe natwe ntabwo tuzi ko bizagenda
ni ukuvuga mwahagaritswe n'ubuyobozi bw'umurenge ntabwo ari ubuyobozi bw'ishuri
ntabwo ari ubuyobozi bw'ishuri bwadahagaritse
ku ishuri babwiye ko bahagarikiye
natwe kugeza ibisaha ntabwo tuzi icyo twazize batubwiye ko dufite ingengabitekerezo
nisanze muri lisite y'abafite ingengabitekerezo kandi nta nshinja na kimwe navuze
abandi bo hari ibyo bagiye babashinja umwe ku giti cye
nyine babanje kuremesha inama bakagira n'abanyeshuri bababwira ati uyu yavugaga ikiniki ko nge nta na kimwe bambwiye
bagenzi bawe ibyo bavugaga bavuze ni ibiki
ngo baravugaga ngo ntabwo bakwicarana ngo n'abahutu igicyanze ni muri klase yacu klase yacu nta kibazo
bamwe mu babyeyi bafite abana biru kanwe kubira kuvugaho iryo vangura bavuga ko batunguwe bikomeye no kumva abana babo birukanwe kandi batarigeze babatumiza ngo babamenyeshe ko abana babo hari imyitwarire idahwitse bagaragaraho
baravuze ngo abana bo ku mashuri ngo bagize ingengabitekerezo ibaziyo ingengabitekerezo rero tutazi abana akaba ari bo bayimenya byaratuyobeye
kugira ngo umwana tujye kubona tubona ubuyobozi bwo hejuru baraje buje buvuga ngo abana bacu bagira ingengabitekerezo nkutara duhamagaye ngo niba abana bacu bifata nabi dufatane kubahana komwe muri abarezi natwe tukaba abandi mutwereke umwana wakoze ibyo bintu niba naramutse nabikoze ahubwo ngo azambye ibintu tuye twona muvana mu muntu akaba yona mwangaza icyatumye mutadutuma aho mwabitewe niki akiruka ntutarigeze ujya mu nama ngo akubwire amakosa y'umwana wawe ibyo bintu byaradutangaje kabyo twabashe
ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanzarwe rw'ababyeyi n'abana batuyemo buvuga ko bwafashe icyemezo cyo kubirukana kuko bwabonye ishuri ritarafashe ibyemezo kuri iki kibazo kandi ari ikibazo gifite uburemere. Nsabimana Mvano Etienne ni uyobora umurenge.
Ikibazo nyamukuru cyagiye kigaragara ku bana nuko umwe atifuzaga kwicarana n'abagenzi babo. Ibyo rero nibyo kuri ntabwo wacicarira ngo ukireke. Rero twarahuye turaganira mu byo kuri dusanga ikibazo cyaratewe hani n'uburangazi bw'abayobozi b'ikigo kuko butabaye bugufi bw'abana kugira ngo babashe kubakibura no kuberekera icyerekezo cy'igihugu. Niba abana bagomba kubana neza bakabana nk'abanyarwanda mu by'ukuri kandi bagomba kwicarana, ntabwo byavugwa ko abana bamwe bigumuye ngo bashobora kwicarana n'abandi ngo icyo kibazo ngo kirebere. Niyo mpamvu twacingiyemo, tumaze kucingiramo ndetse tugira n'umurongo tukibura n'abo bana twese tubifatanije nk'ababyeyi, ari ubuyobozi, ari ababyeyi ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo, twese tubigire mu ruhare kugira ngo abana mu by'ukuri basubire muri gahunda nziza y'igihugu.
Mu cyumweru gishize mu nama y'umutekano ubuyobozi bw'ingabo bwagiranye n'abatuye mu murenge wa Rubavu hani mbibi na Cyanzarwe, Koloneli Muhizi Pascal Kuringa mu turere twa Rubavu na Nyabihu yatunze agatoki amacakubiri n'ivanguramoko byatangiye kuvugwa muri iyi mirenge, avuga ko bagiye kubihagurukira.
Ingengabitekerezo mbi irica, ingengabitekerezo idusubiza mu moko, ingengabitekerezo idusubiza mu turere. Ntabwo tuyishaka ingengabitekerezo, niyishatse kuza turara tuyimenye, kandi iyo tuyimenye turayihagurukira. Ibyo twari dufite tukabishyira ku ruhande kuko tuzi ingengabitekerezo mbi yabaye muri iki gihugu aho yatugejeje. Ibyo twakoraga byose tubishyira ku ruhande tukajya guhangana nabo.
Imidugudu ya Buguna Vision ni imwe muyivugamo cyane kwironda, aho abatujwe bavanywe mu gishwati bitwa bo mu mbaho, naho abatujwe bimuwe ku musozi wa Rubavu bakitwa bo muri Haiti. Hari kandi n'abitwa Abanyatanzania batujwe nyuma yo kwirukanwa muri Tanzania, abasigajwe inyuma n'amateka batujwe bavanywe mu karere ka Nyabihu. Aba bose bakaba batujwe mu buryo baturutse hamwe basa n'abatujwe ukwabo bonyine, nubwo baba bari mu mudugudu umwe. Ihagarikwa ry'aba banyeshuri naryo rifatiye ku kuba bamwe baturuka mu mbaho abandi muri Haiti, bamwe bakikoma abandi bumva ko badakomoka hamwe. Inzego z'ubuyobozi ariko zivuga ko iki kibazo cyahagurukiwe kandi gihita gifatirwa umwanzuro. Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda, kugaragajwe rya Amerika.
Urakoze cyane Claude Ganza kuri icyo kibazo, bandanye ugikurikiranira hafi. Ahandi naho ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga mu Burundi bwemeza ko kubona abana b'abakobwa batwaye inda bazoca biga mu mashuri y'imyuga ari akarusho bagiriwe n'ubwo bushikiranganje. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje asigura ko abo bigeme bizotuma bibeshaho kandi batize amashuri maremare, yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Bamwe mu baharanira agateka k'abanyeshuri bo babona ko iyo ngingo ihunyanga agateka ko kwiga ku bana bose. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Ariko arishura ku bibazo by'abamenyeshamakuru, Edouard Juma avugira ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga, yemeje ko inkingo ubwo bushikiranganje buheruka gufata bw'uko atamunyeshuri w'umwigeme yatwaye inda azosubira kwiga mu mashuri shingiro, eka n'umuhungu yayimutwaje bazoca batumbera amashuri y'imyuga atari gihano. Kubw'uyu muvugizi yemeza ko ari akarusho, ababibona nk'igihano ari abadatahura akamaro k'amashuri y'imyuga.
Nukuri ndabasabye twumve yuko aho atake gihano kirimo biva ku buntu twebwe tudategera neza kamaro k'amashuri y'imyuga, kuko tugereranije n'ibindi bisata bimwe bimwe nk'iby'indimi canke bimwe twita bon scientifique. Umwana yize ku ishuri ry'imyuga akagiga neza aheza ari n'icyo ashobora kwimarira. Harimo akarusho rero kugira ngo mwigeme yashikiwe n'izo ngorane aronse ishure yiga mu by'imyuga riri n'akarusho gusumba kubandanya mu bisata bijye tumenyereye.
Uyo avugira ubwo bushikiranganje avuga ko hakwiye gusigurira abatandukanye akamaro k'amashure y'imyuga, kuko wize ayo mashure avize kazoza gusumba n'abize bakabandanya muri kaminuza.
Kajyo kava mu mashure y'imyuga ko gushora kuronka akazi cyangwa ko kwitunganiriza ubuzima mu mashure y'imyuga, n'ukuri niho hari uburyo buboneka gusumba bibya bisata. Kenshi usanga ari bisata bibandaniza muri za kaminuza, ariko ahandi umuntu ashobora kwibeshaho. Igikorwa dukwiye gukora kumbire n'icyo kumvisha abo bana, umugabo n'abandi bose bumve yuko amashuri y'imyuga batobananya bayagaya n'amashuri arimo kazoza n'amashuri mbere na politike y'igihugu ashingiye ko kugira ngo igihugu gitere imbere.
Muri sendika y'abigisha ko na pesi bo bose uko babibona. Emmanuel Mashandara avuga ko iyo ngingo itiyumviriwe neza, amenyesha ko amashuri y'imyuga azobateshejwe agaciro kuko abayigamwo bazobonwa nk'abari muri uyo mugwi w'abanyeshuri birukanye mu mashuri shingiro.
Babuze yuko batazosa amashuri yisumbuye, mugabo bazoca bagenda amashuri y'imyuga Mucumenga ikiga amasimbi ubwa ibaye ikuburiro kuburyo abantu bazabavuga ati bega uyu mwana yiga badashobora batabaza yego wewe bawundi warabyaye cyane kandi twari tuzi neza yuko unye umugambi w'igihugu wari wo guteza imbere amashuri y'imyuga bagashyiramo ingufu nyinshi kugira abantu bige imyuga myinshi kandi azi ko imyuga ituma abantu batera n'imbere ya shuri y'imyuga baheze kuritesha agaciro kuko Mucumenga ribaye igicibwa atatse izo ngorane atawunda zoza
mu runani bafashe bige bo bemeza ko umwana uwo ari we wese afise uburenganzira bwo kubandanya amashuri ashatse hatarabwo uko ari. Jean Samandari arongo yugo runani akavuga ko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko agasaba ahubwo ubwo bushikiranganje gushyiraho ingingo zituma bigeme biga badatwara inda.
Hariho itegeko ryo mu mwaka w'2016 riha uburenganzira abakobwa canke abapfasoni bibarutse kubandanya amashuri yabo. Uca wumva yuko iyo ngingo iza iteye kubiri n'itegeko rihari ryo mu mwaka w'2016 n'ingingo iza iteye kubiri na Convention sur les droits de l'enfant na cyane cyane ingingo ya 28 aho umwana wese afise uburenganzira bwo kuja ku ishuri ta na kimwe barabiye ko iyo ngingo rero ni ingingo iza itandukanya abantu ifatiye gitsina.
Kindi abo baharanira indero kuri bose banegura iyo ngingo nuko abanyeshuri b'abahungu bashobora kudoberezwa na bamwe mu bigeme batwajwe inda nabo batinya kubera igihagararo cabo narijya bitoroje kumenya uwatwaje inda mwigeme. Ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho bukaba bwafashe iyo ngingo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Ingingo ibuza abanyeshuri babigeme batwaye inda n'abahungu baye batwaje gusubira kwiga mu mashuri shingiro bakemererwa kwiga mu mashuri y'imyuga naho nyene inyuma y'umwaka kandi mu gihe aribo babyishakiye. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond kuri iyo nkuru. Ibihugu vya Ethiopia na Eritrea vyateye ku munsi w'Imana igikumu ku masezerano y'ugusubira kugirana imigenderanire myiza hagati yabo. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed na perezida wa Eritrea Isaias Afwerki bateye igikumu kuri ayo masezerano ku munsi w'Imana urangiye ku mugwa mukuru wa Eritrea Asmara. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye mu kanya gaheze na Zenon Chanzi umuhinga mpuzamakungu mu vyerekeye politiki n'ubutunzi n'iterambere ari muri Canada hamwe n'umushingantahe Frederic Bamvuga Inyumvira yanonosoye vyerekeye imigenderanire y'igihugu ari Bruxelles mu Bubiligi. Bavuga ko kungene bakirie izo uko gusinya kugupfundika ayo masezerano. Umushingantahe Zenon Chanzi niwe atangura yishura.
Iyo yabaye inkuru nziza mu nkuru nziza tushobora kuronka muri Afrika no ku isi nzima. Kubera iki? Kubera ko arabavukana. Abavukana babana. Abavukana bahana urubibe. Abavukana basangiye byinshi. Ugupfa no gukira akahise. Irya ntambara yabaye. Birya byose byatumye badashira hamwe batavuga rumwe batarama inzira imwe bijya byarononye ibihugu byombi byarononeye Afrika byarononeye n'isi yose. Ubu rero bihanuye eshe umugabo yihanura akihindukiza akigaragura akavuga ati eka sinatumbereye ijambo akagorora bukeye ati jewe iri ndaryemeye ndaryemanze aha narakosheje ndagaruze nivyo bakoze. Jewe mbona ari ubutumwa bukomeye cyane cyane muri iki gihe. Nukuri ngira ngo ni ubutumwa bukomeye kuri twese ku bihugu byose ku isi yose kuko nivyahora bivuga ko bikomeye nivyahora bivuga ko ari bihangange nivyahora byivuga amazina ngo nivyo bikwiye guhakarorero isi yose byagoye. None ubwo butumwa ibyo bihugu bibiri nibibushikirize Afrika n'isi yose y'amahoro.
Murakoze. Nawe mushinga ntawe Frederic Bamvuga Inyumviye mwa byakiye gute?
Uravye ibintu bibiri no kuvuga politike y'isi. Politiki y'isi uyu munsi nuko barondera gushyira imbere ibintu byo gukoresha ubutunzi kugira ngo ibihugu isi itunge kurusha. hari bihugu usanga bifise ubutunzi nka Ethiopia, hari bihugu usanga bifise ibinabiriya cyane cyane bijyanye n'umuyaga nkuba, bijyanye n'ibintu abantu bahingura. Rero ugasanga iyo babikenera bikenera yuko icyo gihugu ciyugurura, ibyo bihugu icyo kimaze kuyigurura agacaba politiki igira kabiri yo gushinga ibintu bita amashyirahamwe y'ibihugu bibita le region. Urabona Afrika irimo irajya mu bintu vyita ama region este ouest cyane i corne d'Afrique, harimo Ethiopia na Eritrea. Ugasanga rero iyo politike y'isi uyu munsi nicyo kintu kiri gikuru abantu bashira imbere, uko Ethiopia yinjiye mu ntumbero y'iterambere nyezina. Mugabe ugasanga rero ko taba ifitanye imigenderanire myiza na Eritrea ni kibazo gihambaye. Rero mu byerekeye hagati ya Eritrea na Ethiopia igira kabiri nuko bari basanzwe mu nduru kuva Eritrea ironde kwikukira ikore ko Ethiopia kuko yari intara yayo. Hama rero cyane na gatatu bavuga bati uwo rero turikukiye, mugabe akagoma ibibazo kubera ko hariho intara kumbire za bavuga bati aha ni wacu abandi atani wacu, gushika hose ntari irahe icira urubanza ikavuga iti urero aha a ni Eritrea maze Ethiopia nayo iti nanje ndanse, bagumiza ha abasirikare bagumiza hinduru. Mugabo rero Ethiopia irategera neza yuko ibyo iri kirakora ibikorera hagati mu gihugu cya Ethiopia idafise umuhoro ujana ku ibahari ntacu yoshikako, nacyo gituma rikeneye Eritrea. Eritrea nayo ifise inyungu zindi, baca bumvikana rero abo bagabo babiri rero bashinga ntahe bumvikana bati reka twebwe turabe inyungu z'ibihugu cyangwa icyo twokora, hanyuma bavuga bati reka tugire aya masezerano. Iri tangazo ni tangazo, iyo tangazo rero ntasi yoreka kuryakira neza, nta bantu bareka kuryakira neza baba bazi ibyo isi igamije cyane cyane muri iki kinjana cya 2021.
Bamaze imyaka ishika 20 badacana uwaka bategetse ibyo bihugu bibiri Ethiopia na Eritrea, bari umuntu yo kwita aho atangwano ihari kandi atamahoro ahari hagati y'ibyo bihugu bibiri. Iyo myaka 20 yarerekanye abo bategetse ko hageze ko bahindura ingendo bakaraba mufatiye kubize mwari ko muravuga ko bifise kahise kamwe, bifise amateka amwe, bifise imico imwe n'ubwoko bisangiye n'ubwoko ku nyungu z'ibyo bihugu bibiri. Byarabonye iyo myaka 20 ko hatezwa kugera ahantu ibintu bihinduke. Zeno,
icyo mbona kiriko kiraje imbere muri Afrika irya yo mu buseruko no kuvuga Eritrea, Ethiopia, Somalia n'abijya bihugu bindi Kenya n'ibindi Uganda, Tanzania, Burundi n'u Rwanda, nuko biriko birafasha kugira ngo induru zigabanuke muri karya karere, kandi karya karere karafise ubukomezi n'ububasha bwo kumurikira Afrika. Harimo abantu benshi, harimo ibihugu bikomakomeye. Ethiopia ni igihugu kinini cyaguse gifise ubutunzi kandi gifise n'abantu benshi, ubu ngira ngo kiregereza imiliyoni ijana. Icyo gihugu kigiye imbere, kigatekana imbere mu gihugu, kigatekana ku rubibe, kikubaka bikarama, kikubaka bikarama n'uri ruhande n'uwo babana gutyo nyine nka Eritrea, nicyasubira kikagaruka kikubakana neza na Somalia. Abavukanyi batatu bakarya karere bagasubiza hamwe, Afrika irava hasi, iriyubahiriza, iratekana, irakora ibirama, ni intambwe nziza. Umuhora umuntu igihugu nka Ethiopia kitagira umuhora ushika kwibahari. Urabona umugabo afise inka ntagira umuhora, ntashobora guzishora, ntashobora gushika ku mazi, ntashobora gushika iyaja, arinda guca muji. Ubu rero hari yuguruye Asmara, ikivuko icyambu cya Eritrea kirugurutse, Ethiopia iraronse umuhora. Ivyo ni ibintu bikomeye byari bikwiye kugira ico byigisha n'ibindi bihugu cyakabiri ivyo bihugu byakarya karere so tuduhugu twabumbwe n'abanyamahanga murazi ko ibihugu byinshi vya Afrika iyi wacu ibihugu byinshi byaremwe n'abakoloni ariko birya bihugu ni vya kera nivyo vyiremye nivyo vyiyubatse nivyo vyishingiye amateka n'amategeko intwaro zabo sindirano abami bazo ba kera n'abandi sindibarabatirano barababo ivyo ni bintu bikomeye kugira ngo igihugu gishinge imigambi ya kazoza kacu nivyo rero turimwo nivyo barimwo bagarutsemwo mu yoni nzira ni nziza gira mahoro
murakoze tuza ku mirongo ya telefone duise Liber uratumva
yego ndakumva cyane
watubwira indi zina nahuri
ewe ni twanda cyaba Liberi
uri he
ndi Bujumbura
yego ufise ikibazo canke icimvuri terera
yego nagira ngo bandre mbatse abaye kambere ho munda mukiza watumire
eh barakumva
urakagira mahoro mugenzi
nyamara mahoro yego hai marero nagira dawatu tinde ukotumvikana kwa Eritrea na Ethiopia yewe hiye nzenda umenga yari maze imyaka itari mike none byari byavuye kuki hai marero kuba rero Eritrea na Ethiopia basubiye kugira imigenderanire myiza ni byiza kuko birafasha mu iterambere mu butunzi idofasha mu butunzi mu kwisunga ku butunzi kuba bw'abanyagihugu bityo bihugu byose biba te uko urudandazwa so hano hari ibidandazwa neza abanyagihugu rero bo muri kano karere nabo nyine bakatungukiramo ahubwo rero ni nabyo natwe twanashaka yuko imigenderanire y'igihugu cyacu u Burundi n'u Rwanda nabo nyine yosubira kugenda neza bakabitorera umuti kugira ngo nyine uruganda twarusubire kugenda neza abantu bagenderanire abantu bagende mu Rwanda kandi nabo bo mu Rwanda bahase mu Burundi wacu mu busanzwe muri make uruganda rusubire rugende neza
murakoze reka abishure mu mwishure Frederic ku byerekeye aho amatati hagati y'ivyo bihugu yahereye
ndamwishure igituma handurutse induru urumva bwa mbere nuko Eritrea yari intara ya Ethiopia kuryanga byumve neza fata nk'intara ya Cibitoke ari intara y'u Burundi mwe kavuga iti jewe ndiyo nkoye kumvo zanje hanyuma hagaduka intambara hagati ya Eritrea na Ethiopia basoda baragwana ushikaho haba kwikutira kwa Eritrea mwaka w'1993 nejo bundi haizi myaka 25 gusa rero nico catumye batumvikana hanyuma kintu catumye batumvikana nuko hahevye hakaza abashinga ntaye impuzamakungu bakagerageza kubumvikanisha ise ntare yirahe iravuga iti ubu rero iyi ntara yegamiye Eritrea mwebwe rero ati Ethiopia ni mugihebe Ethiopia na yiti ni tuziheba bagumiza abasirikare kandi baguma bafata ko aho hantu ari Ethiopia iyo nyoba ntigeze ishira mu ngiro na gato urumva ro hagumye induru hagumye imishamirano hagati y'ibyo bihugu bibiri mugabo uko imyanya ihera niko nababariye ngende politike y'isiri kiragenda ingene hari politike yo gusambura imbibe kugurura imbibe ibihugu bive mu ngozi byiyugaraniyemwo bisambura imbibe ama bikorane n'ibindi bihugu iterambere ibiterambere abafite ubutunzi babo abantu baje kuburondera bugende babukoreshe isi tera imbere uko iyo niyo migambi y'isi izo nizo ntango zo kutumvikana wuro bose ba premier ministre wa Ethiopia Abiy Ahmed ni wa Eritrea Isaias Afwerki bombaza bati none izi nduru zogomuko reka turengene totora umuti wacu twebwe turi nk'abakuru b'ibihugu aba premier ministre turabivyoshoboka
rero kuri uko kwiyunga hagati ya Ethiopia na Eritrea niho turangirije makuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese n'abadufashe mu buhinga bw'ivyuma mwese turabashimiye murakoze.